Iyi ni radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Shuti banywanyi mwabonye butandukana. Ni Thomas Kamirindi ubasuhuza. Ikaze kuri radio yanyu duhere ku makuru yo hirya no hino ku isi. Mwayateguriwe kandi murayagezweho na Aloise Bigirimana.
Ndagize mwaramutse Thomas tuyahere muri Afrika. Abajejwe umutekano muri Uganda ejo ku munsi wa kane barahagaritse umwe mu bigisha bakomeye ba kaminuza akekwa ko ibikorwa byo gusuma urusaku. Igisirikare cya Uganda cyabishikirije ejo ku munsi wa kane. Lawrence Muganga, icegera cy'umukuru wa kaminuza y'abigenga yitwa Victoria University, yahagarikiwe mu ibarabara ku murwa mukuru Kampala. Ababonye ihagarikwa ryiwe ku mbuga ngurukana bumenyi bavuze ko bakeka ko yafashwe abonwa nk'uri hafi y'iperereza ry'igisirikare cy'u Rwanda rutarabana ryiza na Uganda. Umuvugizi w'igisirikare muri Uganda, Brigadier Flavia Biekwaso, yavuze ko Muganga yafashwe kuko akora ibikorwa byo gusuma urusaku kandi abaye mu gihugu mu buryo butemewe n'amategeko. Abajejwe umutekano muri Nigeria barabohoje ejo ku munsi wa kane abakobwa batanu mu banyeshuri 73 banyurujwe ku munsi wa gatatu bakuwe ku ishuri ryisumbuye mu buraruko bushyira uburengero bw'igihugu. Igipolisi cyabitangaje ejo ku munsi wa kane. Kunyuruza abanyeshuri babibyaza amafaranga byabaye umugenzo mu buraruko bwa Nigeria no hagati, aho abanyeshuri bashika 1000 bamaze kunyuruzwa uyu mwaka ariko benshi muri bo baramaze kubohozwa. Hano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika abantu hafi 41 barapfuye bahitanywe n'imyuzure y'imvura mu karere ka New York mu ijoro ryo ku munsi wa gatatu rishyira uwa kane. Abategetsi bavuga ko ibi byatewe n'ihindagurika ry'ibihe. Igipolisi kivuga ko abafuye bari ku rugero rw'imyaka iri hagati y'ibiri gushika kuri 86. Muri Amerika kandi Perezida Joe Biden yarifatiye mu gahanga sentare ntayinyuzwa ya Amerika ejo kuwa kane, inyuma yaho yemereje itegeko ryafashwe na Leta ya Texas bibuza abakenyezi cyangwa abigeme bakorora imbanyi. Perezida Biden avuga ko ari uguca kubiri n'uburenganzira bwo gukorora imbanyi abakenyezi bahabwa n'ibwirizwa shingiro rya Amerika kandi bamaranye hafi imyaka 50. Texas iri mu mareta hanini arongowe n'abarepublikani yashyizeho itegeko ribuza gukorora inda imaze indwi zitandatu aho umwana aba amaze kugira umutima utera. Iri tegeko ryemejwe na Texas ihubasha abanyamategeko kwitwarira abaganga cyangwa wese azofasha mu gukorora imbanyi imaze indwi zitandatu. Abazobirenga ko bazotangishwa ihazabu ishika ku madorare 10,000. Amakuru kuri Afghanistani, umushikiranganji wa Qatar ajejwe imigendranire n'andi makungu yavuze kuwa gatatu ko utwigoro dushoboka turiko turakogwa kugira ikibuga cy'indege cy'i Kabul muri Afghanistani gisubire gukora ukuri kwamye. Ariko yaririnze kuvuga igihe indege zizosubira gutangura kugikoresha. Umugwi w'abahinga bava muri Qatar na Turukiya bashitse i Kabul ku munsi wa gatatu gufasha kongera kugurura icyo kibuga cy'indege. Abagikeneye kuva mu gihugu nicyo bahanze ko amaso ndetse n'abagira neza batanga imfashanyo. Mushikiranganji w'imigenderanire wa Qatar yavuze kandi ko abatalibani bakwiye kwerekana ko bafise umutima wo gutanga inzira bahunga hamwe n'ubwisanzure ku Banyafghanistani.
Aloyizi Bigirimana, urakoze kuri ayo makuru yo hirya no hino ku isi utugejejeho. Nshuti zacu mukomeje kumva radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Mu Rwanda muratwumvira kuri FM 104 n'ibice bitatu, naho mu Burundi turi ku mirongo migufi kuri metero 25, 31 na 41. Ariko rero nimudusange no ku rubuga rwacu rwa internet wa3@ radio yacu voa@.com no kuri YouTube, Instagram na Facebook VOA radio yacu. Mu makuru y'akarere k'ibiyaga bigari, abarundi batahuka bava mu buhungiro baravuga ko babayeho nabi.
Ki biti navyo bizabyaraheze, n'ukuri nk'ivyo baduhaye byobyo bizabyaraheze. Yo kuvuga ubunyene kugira umuntu ajye abeho mpaka ne kugipande cy'umuntu kugenda kugira ngo arabeke nte yobaho.
Uyu numwe rero mu Barundi baherutse kuva mu buhungiro basubiye mu gihugu cy'amavukiro. Mu Rwanda komisiyo y'igihugu y'ubumwe n'ubwiyunge ntivuga rumwe n'abanyamakuru ku biganiro bitambuka mu itangazamakuru. Mu Rwanda kandi amakipane azakina kimwe cya kabiri kirangiza kirushanwa Afrobasket yamenyekanye. Izi ni ingingo z'ingenzi, amakuru arambuye ni mu kanya gato cyane. Ntimujye kure, muri kumwe na Thomas Kamirindi. Mu Rwanda komisiyo y'igihugu y'ubumwe n'ubwiyunge ntivuga rumwe n'abanyamakuru cyane cyane abakorera ku muyoboro wa YouTube. Komisiyo ivuga ko ibiganiro batambutsa bishobora kubangamira ubumwe n'ubwiyunge mu Banyarwanda. Eric Bagiruwubusa aratubwira ibindi kuri iyi nkuru.
Mu biganiro isanzwe igirana n'abanyamakuru mu bihe bitandukanye, komisiyo y'ubumwe n'ubwiyunge mu Rwanda itumira abanyamakuru igamije gukora icyo yita ijukumbura ryimbitse kubyivuga ko bishobora kubangamira ubumwe n'ubwiyunge bw'abanyarwanda, bikorwa bigatangazwa mu itangazamakuru. Twamenye kandi ko hari n'abari bahawe ubutumire muri ibi biganiro ku nshuro ya kabiri. Muri abo harimo Madame Agnes Uwimana Nkusi uhagarariye Umurabyo TV ikorera kuri YouTube. Asobanura ko icyo bari bagambiriye ari ukumuha amabwiriza y'uburyo bifuza ko akoramo akazi ke, kuko kuri bo akora ibiganiro bitanya abanyarwanda ho kubunga. Umuyobozi wa Umurabyo TV akavuga ko yisanze imbere y'itsinda ryari rigamije kumutera ubwoba, rimwumvisha ko nadahindura imikorere ashobora kuzisanga ahandi hantu. Kuri iyi nshuro ubwo bari batumiye abandi banyamakuru na Agnes Nkusi yari yongeye gutumirwa, ariko yatsembye ko adashobora kuzabasubira mu maso. Kuri iyi ngingo ijwi rya Amerika ryahereye kuwa gatatu rishaka abakuriye komisiyo y'ubumwe n'ubwiyunge, ariko mu bihe bitandukanye bakatubwira ko bari bahugiye mu manama, bakatwizeza ko tuvugana ku wundi munsi. Bwana Fidel Ndayisaba, umunyamabanga nshingwabikorwa w'iyi komisiyo, yohereje ijwi rya Amerika ku rubuga rwa WhatsApp ubutumwa bwemeza amakuru yo guhamagaza abanyamakuru mu icukumbura ku bishobora kubangamira ubumwe n'ubwiyunge. Gusa uyu mutegetsi yatubwiye ko itegeko ribemerera kudatambutsa ibyo baganiriye n'abanyamakuru mu itangazamakuru. Ni ubutumwa mwumva mu ijwi rya mugenzi wanjye Temistocle Mutijima.
Ubutumwa bwa Bwana Fidel Ndayisaba, umunyamabanga nshingwabikorwa wa komisiyo y'ubumwe n'ubwiyunge, butangira busuhuza umunyamakuru buti: waramutse Eric, ku kiganiro wifuza, uburyo icukumbura ku bishobora kubangamira ubumwe n'ubwiyunge rikorwamo nk'uko rigenwa n'itegeko, buteganya ko umukomiseri cyangwa umukozi wese wa komisiyo y'igihugu y'ubumwe n'ubwiyunge wahawe inshingano zo gukora icukumbura ku bikorwa bibangamira ubumwe n'ubwiyunge ategetswe kugira ibanga ry'akazi ku bijyanye naryo. Buri wese ugirana ikiganiro n'abakora icukumbura ku bishobora kubangamira ubumwe n'ubwiyunge, komisiyo y'igihugu y'ubumwe n'ubwiyunge ibimumenyesha ukwe ku gihe cyagenwe, ntibinyuza mu itangazamakuru. Umunsi mwiza.
Bamwe mu bo twaganiriye bemeye kujya muri iyi komisiyo kuri uyu wa gatatu batubwiye ko batatewe ubwoba. Abavuganye n'ijwi rya Amerika bemeza ko mu buryo buziguye n'ubutaziguye komisiyo ishaka kubaha amabwiriza y'uburyo bagombye gukora akazi kabo. Bwana Dieudonne Niyonsenga, umuyobozi wa Ishema TV, yatubwiye ko babujijwe kugira icyo batangaza ku biganiro bagiranye na komisiyo, ariko we ntiyabyemera cyo. Yemeza ko yamaze amasaha agera muri abiri ari imbere y'itsinda rya komisiyo, kugera naho bamubwiye ko niba yumva atumva inama bamugira yahaguruka akagenda.
Nacyo umuntu agomba no cyane no buryo kugira ngo bazashyemwe za raporo zabo mu gihe rushya mu bikorwa by'abantu basigaye batanga ubutabera kuri Twitter. Twere no bashakaga kuvuga ngo komisiyo twaramuhamagaje ngo yikosore byose bituma ubwisanzure bw'itangazamakuru cyangwa bw'umunyamakuru kuburuye butaba ijana ku ijana.
None niba hari inzego z'abanyamakuru zifite mu nshingano kugenzura ibyo batangaza mu bwisanzure n'amahame bagenga mu mwuga w'abanyamakuru, izindi nzego ziraturuka he? Mu bihe bitandukanye twakunze gushaka kuvugana na Bwana Emmanuel Mugisha, umunyamabanga nshingwabikorwa w'urwego rw'abanyamakuru bigenzura mu Rwanda, akavuga ko agomba kubanza kuvugana na komisiyo na bamwe mu banyamakuru bahuye nayo kugira ngo adusubize abanje kumenya ibyo baganiriye kugeza duteguriye inkuru ntiyitaba ga telefone. Gusa hahagaze yumvikanisha ko icyo komisiyo ikora ari ubujyanama ku banyamakuru kuruta kwihutira kubahana. Bwana Mugisha akemeza ko hari na bamwe mu banyamakuru bagiriwe inama n'iyo komisiyo n'abahari bakemera amakosa bakora mu mwuga kandi ko bakomeje batyo bashobora kuzisanga babihaniwe. Kugaho w'Imana gasanga niba ari ubwiyunge bw'abanyarwanda bugamijwe bwagombye kugerwaho bivuye ku bushake bw'abaturage ubwabo aho kuba ingufu za politiki. Ibi n'ibindi byose biriho mu gihe hashize ukwezi n'igice hashyizeho Minisiteri y'Ubumwe bw'Abanyarwanda n'inshingano mboneragihugu ndetse no kuri uyu wa kabiri Minisitiri yashyizweho. Byumvikana ko hari byinshi bitegereje iyi Minisiteri. Hagati aho ubushakashatsi buheruka bwa Komisiyo y'Ubumwe n'Ubwiyunge bugaragaza ko nyuma y'imyaka 27 Abanyarwanda biyunze ku kigero cya 94.7%. Bagira ubusa ijwi rya Amerika i Kigali.
Banywanyi b'ijwi rya Amerika, uretse kutwumvira ku mirongo ya FM, ku mirongo migufi ya shortwaves, kuri Facebook na internet mushobora kutwumva biciye ku matelefone yanyu ngendanwa. Ku batwumva muri Tanzania muhamagara ku nimero +255411 2 1 1 2 6 9. Abatwumva muri Kenya namwe mugahamagara kuri +254 2 5 2 9 2 9 4. Kuri mwe mutwumva muherereye muri Amerika muhamagara kuri +351 9 9 9 5 1 5. Ijwi rya Amerika ryongeye kubashimira kuba mudahengeshanya kuryumviriza. Ijwi rya Amerika ni radio yanyu.
Tuve mu Rwanda tujye mu Burundi. Umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye azagabanyamo kabiri umushahara w'abajyanama be 8 bari bamaze iminsi 15 barahagaritswe ku kazi by'agateganyo. Mugenzi wacu Pierre Claver niyo nkuru yaduteguriye inkuru irambuye.
Abakozi bakuru bakuru 8 bo mu biro by'umukuru w'igihugu cy'u Burundi bari bamaze iminsi 15 mu bihano byo guhagarikwa mu kazi. Umukuru w'igihugu abagiriza amakosa arimo kudatonda ku kazi ku masaha n'ubunebwe. Abo nabo umuhanuzi mukuru mu byo kumenyesha amakuru w'Inyamitwe, umuhanuzi mukuru Charles Nkusi ujejwe iby'ingendo Godefroid Bizimana, wahoze hari umuvugizi w'umukuru w'igihugu Jean-Claude Karegwa Ndenzako, Albert Nasasagare yahora ari umukuru bajejwe kugendanira umukuru w'igihugu Jean-Marie Rurimirije, Colonel Firme Mukwaya na Pascal Banandagiye yahoze ari umushikiranganji w'ubutungane. Perezida Evariste Ndayishimiye yemeje ko yari yabahagaritse mu kazi kuva itariki 16 z'ukwezi k'umunani guheze mu kiringo cy'iminsi 15 hari kuri uyu wa gatatu aho yahura n'imvukira zo mu ntara ya Bujumbura.
Jevis 8 n'ugaye imfungo zari zifise akibanza no gufitina ndavuga ubwa mbere ndavuga ubwa kabiri aho ngiye ndiko ndahanura ngahanura aho gabahora basaba amakonje bakamara igihe bari mu makonje ntavure ndabaha ikonje ry'inguvu kendo jame uzogaruka ukora none akazi k'umukuru w'igihugu karigira ndahagarara byerekana ko arije n'ubundi ndabyikorera bahembwa badakoze aha bamaze iminsi 15 mu kiruhuko cy'inguvu ku nguvu kuko naho numva ngo ndakwirukanye nkaza n'ubundi nabazoza amezi uko nikambaze mvure wewe gushikaho ntana n'akagatsutsi.
Kubera Perezida Ndayishimiye ashimangira ko atakinini bamuhanuye muri iki kiringo bari mu bihano, yatangaje ko azo bakata umushahara
kandi agacahembwa ko yampanuye neza none uhembwe kandi arije nagukoreye kandi wewe nibagaruka umushahara nzawukatamo kabiri centeranje ry'amahera yose ntegenda kuraba abenegihugu ndayafashisha kuko yarayiwabo ndayabakata umwe wese azohembwa inusu incenda ya jana ntabuza n'umwenegihugu nk'ubuyugaraniwe mu bitaro yabuze amahera yo kuriha Nayane ya mahera nakiri nebwe.
Umwe mu bari kuri ubwo rutonde yabwiye Ijwi rya Amerika ku intandaro y'ibihano bahawe ari ugusiba cyangwa kudatonda ku kazi ku masaha. Icyo gihe umukuru w'igihugu yari mu rugendo rw'akazi mu ntara za Gitega, Mwaro, Bururi n'ahandi. Umwe mu bahawe ibyo bihano yikeka ko umukuru w'igihugu yashaka kumenya ingene abakozi batandukanye bakora akazi iyo umukuru w'igihugu atari hari. Kuri uyu wa kabiri aho yahura n'ugwaruka rwo mu gisagara ca Bujumbura, President Evariste Ndayishimiye yumvikanye afite agashavu bamwe mu bamenyesha makuru yita ko bacafuze igihugu arongoye. Aha Adomo Rutoki kuri Ezras Ndikumana akorera radio y'Abafaransa RFI na Antoine Kaburahe atwara ikinyamakuru cigenga iwacu, aba bose barahunze igihugu.
None nyine bivuga avuga ku bitaro by'ubundi cyose cyose mu corona bantu bahonye nyonya mu Burundi kandi ruzuye ugashe mu kwita ukeneka ntuze mugayitwe ugiyitwe umumenyesha makuru mpuza makuru kandi no mu Burundi kwazi jogo chao chao kureze jikako kuja ukanji vyacho kwa mazi ugasa neze hanyi mamonye magonoko uamate kuzimba uvichagizo nili sake gipe wanele sama kuru namu ndala tunga nili kwa natuma warundi wese wababa azi nisi kala nyame sama kuru wabirubo njene wa samburi jihuku mkari yonu mbisi ngo ngo yiko slayo ngo wabdi ya titenda mihebzi utuwa gara musikiri mura mungira eti nisawa eti kwa yiko slayo. Barangwe yo kabura yavuze ngo yashigishubira ndabihetse. Nabugira muti yavuze ngo wakoze. Utusubwira ntujya mugenzi wawe nababihuriye.
Tumurondeye Ezras Ndikumana yatwishyuye ko ataco yobivuga ko kuko kuri we bitabereye kwaja mu mpari n'umukuru w'igihugu ciwe. Iradio y'Abafaransa RFI Ezras Ndikumana akorera yashize habona itangazo yiyamiriza iyo mvugo y'umukuru w'igihugu. Ku Rwanda rwa Antoine Kaburahe arongoye ikinyamakuru iwacu, wewe yabwiye Ijwi rya Amerika ko atanakimwe akora co gucafuza igihugu camwibarutse. Naho we na mugenzi we banse kuvugira ku vyuma vyacu bifata amajwi. Kaburahe yongeye ko ati nimba noba narigeze n'umunsi n'umwe kuvuga ibintu bidakwiriye babivuge babinyagirize, ariko ndazi ko atavyo bazokwigera baronka nkuko namye sinzo kwigera mba mu mugwi w'abasambura. N'amashirama atandukanye y'abamenyesha makuru yateye ivyatsi yo mvugo ya Perezida Ndayishimiye. RSF Reporters Sans Frontières y'abamenyesha makuru batagira imbibe ku isi irimo nako Antoine Kaburahe na Ezras Ndikumana bazira umwuga wabo wo kuvuga ukuri. Nayo Ibeji urunani rw'abamenyesha makuru mu Burundi avuga ko imvugo y'umukuru w'igihugu igamije gutera ubwoba abandi bamenyesha makuru bakiri mu gihugu, cyane cyane ku nkuru zijanye n'ikiza cya COVID-19. Umuhinga yigenga mu byo kumenyesha makuru yabwiye Ijwi rya Amerika ko imvugo n'ingingo umukuru w'igihugu amaze iminsi akoresha vyerekana agashavu, ariko kagamije guhindura ibintu mu ntumbero nziza. Nayo ku vyerekeye abamenyesha makuru umuhinga ari Bujumbura atashimye ko amazina yiwamenyekana, yibaza ko umukuru w'igihugu ashaka guha gasopo abandi bamenyesha makuru ariko atarinze kuvyerekana. Pierre Clavier Niyonkuru, Kigali, ku bw'Ijwi rya Amerika.
Turabaramukije bakunzi namwe banyonyi b'Ijwi rya Amerika. Ntumbero yo kuronka amakuru y'imvaho kandi agezweho dushobora gusangiza n'abanywanyi bose, ni ngombwa ko tubandanya gukorera hamwe mu kuronka amakuru yizewe kandi twosangiza abatwumva. Kubera iyo mvo, Ijwi rya Amerika ribasaba ko mwobandanya kudushikiriza amakuru, amafoto, amavideo y'ibibera aho mutuye, aho mukorera, aho mwiga n'aho mugendera. Mudushikiriza n'ibindi vyiyumviro n'ivyifuzo mufise vyo dufasha kubandanya tubashikira ku nyota y'ibibarajishinga mukoresheje urubuga rwa Facebook VOA Radio yacu canke inomero yacu ya WhatsApp ikurikira agasaraba 1 2 0 2 4 4 1 9 9 3 1. Ijwi rya Amerika ni radio yanyu.
Kiri mu Burundi abatahuka bava mu buhungiro bavuga ko bugarijwe n'ibibazo by'imibereho birimo ukubura aho bahinga, inzara n'abana babo batabasha kujya kwiga. Ni inkuru ya mugenzi wacu Eloge Wilika Neza.
umuhisi yantwaye imutabira niyo pods tuvayo badutwara inyarugusu batuvana inyarugusu badutwara induta batuvana induta badutwara imutendere umuprezida wa muri Tanzania ati impunzi zose ni muhunguke mu Burundi yuwe niryo muzokuvuga ibibazo byanyu
urumva so ni wabana ndwi aheruka gutahuka avuye mu gihugu kibanye cha Tanzania nyuma y'imyaka irenga 20 azenguruka mu makambi yatandukanye kugezaho umugabo wiwe habikirambo mutumba na zone gatabo komine kayogoro intara ya makamba mu manuko bw'u Burundi harubu avuga ko ari mukugwa mu bana
umuhisi ntatonga afise nahamba naho mpanze kandi mfise umujyango munini umuprezida wari yavuze ati hunguka yuwe ni iri mu Burundi zobu imoto yarayi mugonza cararapfuye muri iryo joro nyine saho ndima sifisi tongo ni inzu niyo mpanze umujyango wanje na ubinga nabakobwa bane abahungu batatu mbonye amagogwa ngowe ngaha siniba ndasega bampaye ararandiye n'utu dukwavu mubona hano umuntu yatuzanye ni tubiri n'umugabo n'umugore ntacyo mfise ngaha nimvura genda winjira imbere urabe iguye izogwa muriko amarira mfise ntatongo yarafise aho hose twaje mutabira inyarugusu induta mtenderi tugaba gufata ibihugu byo hanze ati oya ntaho muja corona rateye subira mu Burundi yuwe niriho izobumva ibibazo byanyu turaye ubusa hari umunsi turarusa mbere tukiyugari tutariye nabana
hejuru y'imibereho mibi azigura ko nabana biwe bahora biga badashobora kuja gutangura umwaka w'ishure muri uku kwezi nk'abandi
nta numwe yiga ntacyo mfise no barihira nyakubahwa byose biri ngaho nujya mukoga nta numwe yiga baraha ni forme sifise cyo bajya sifise ni isuka njeshi ngero ngijya ndayitsanura bibiri ndabirose mwe ndavuga ati ntegure 2008 vyinzu kugira ngo nanye ninzu ntamfate nta mwana numwe nuwo korode ntazogenda kwishura ubu ntazoyiga kuko ntacyo mfise kuko yuwe ni niyo yahora ibimvaje nkiri mutandari Renusi yaragaze mu mwaka gatanu Desire yaragaze mu ya kabiri Mami yaragaze mu windwi nije mu wicenda
Pierre Nirande kura umuryango w'abana batandatu nawe yaramaze imyaka irenga 6 mu buhungiro mu gihugu cya Tanzania nyene nawe navuga ko atagira haki ku musaya
tuko sinzu ntabudusakazo ntaki ibiti navyo bizavyaraheze n'ukuri nk'ivyo baduhaye byo bizavyaraheze no kuvuga ubunyene kugira umuntu age abeho mpaka ni kugipande cy'umuntu kugenda kugira ngo arabeke nte yobaho niko byabindi by'ubwubako bitunanitse yego kwera nyine turahanzwe ahubwo turakeneye udufashanyo kabisa
ndetse umenye imana umuyobozi mukuru ajeje wo gutahukana impunzi yemeza ko mu minsi ya vuba hagiye kubakwa igwati bizoshirwamo abatagira amatongo bahungukiramwo
twarahimirije n'abasanzwe bafasha muri uwo mugambi wo gutahukana impunzi no guzishikana mu byaje imigambi minini minini bayikorere mu bijyanye no kubaka amazu y'ibigwati tugashiramwo barundi bahungutse badafite amikoro aha hariho umugambi uhambaye kwegeranya uburyo ukurikiranwa ku rwego rwo hejuru n'ishyirahamwe mpuzamakungu HCR hamwe na PNUD hamwe rero na leta ivuba twaramaze kuraba intara zifise ibibanza byagutse tuheramwo mu minsi iza tuzotangira kubaka ayo mazu kugira abantu bahunguka batagira aho bashikira batagira naho bakikumusaya bashobore kuronka aho bakikumusaya
ariko kubaka ibigwati ntibikura ingorane zose nk'uko Pendo nimenya yahungutse ya Vitabora mwaka wa 2008 akajyanwa mu higwati cy'amahoro cyanya kigamo muri Butaganzu wa intara y'urugi mu buseruko bw'u Burundi aziganije ujya Amerika
kabaye bukene bwinshi nkana umwe yitse bahuse amashuri biza muri Tanzania bashitse mu yakabiri tubahungu mukuru nkihakiri utangura kujya ndabora n'ubusa kabiri hanyuma ngo bani hakiri zo kumenya ati isomwa igiharuro n'umuntu akuze atagi ntabwo ntabakimana reka nta mpuzo mufise nta kalamu nta madaftari nta makaye nta pfu kujya hasa nyine muza gutangura byiki umwana ashaje ndari mu ishure agenda guhunira kubera ijya nzara yego
Godelev man yakiza hagarara imbere y'amategeko y'ishyira hamwe ya FABU rihurikiyemo abakenyezi bahungutse ahanura ko afasha bose mu gusubiza muzaba baduteshejwe bogiye intumbero rimwe ituma badasanga bariko bakora ibintu bimwe kugira abatabare benshi bashoboka
abantu bose bitwa ko bariko barakora mu guhungura abahunze barakwiye kuja hamwe bakagira programme cyanke indinganizo yumvikanywe ko kugira ngo bose bakorere hamwe ntibarundane uruhande rumwe cyanke ngo bakore umugambi umwe ari bangahe ariko bashize hamwe ubwo buryo bwoshobora kugira icyo bufashije nabo bantu bagafashwa biboneka
impunzi z'abarundi zikibarizwa mu bihugu by'akarere ni 2,724 birenga mu gihe bamaze gutahuka kuva mu mwaka wa 2017 barenga 169 nk'uko ibiharuro by'igisata cyabo niyo cyita impunzi ya SR zo mu mpera z'ukwezi kw'indwi uyu mwaka bivyerekana eroje uri kaneza ijwi rya Amerika
Nshuti z'Ijwi rya Amerika uretse kuri FM musanzwe mutwumviraho mushobora kudukurikira no ku mirongo migufi bita short waves kuri metero 25 n'ukuvuga kuri kilohertz 11,835. Buri munsi ni kuva ku wa mbere kugera ku wa gatanu, kuva saa 2:30 kugera saa 3 no kuva saa 3:30 kugera saa 4 ku mugoroba. Ku wa gatandatu ni kuva saa 12 kugera saa 12:30 ku mugoroba. Ijwi rya Amerika kuri metero 25 kilohertz 11,835. Radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Dusubiye mu Rwanda mu irushanwa rya Afrobasket ririmo kubera I Kigali, amakipe ane azakina kimwe cya kabiri kirangiza amaze kumenyekana. Umunyamakuru wacu wakurikiranye imikino Jean-Claude Munyandinda nibyo atugezaho.
Muri Kigali Arena I Remera, irushanwa rya Afrobasket rirakomeje. Kuri uyu wa kane nibwo harangiye imikino ya kimwe cya kane kirangiza. Guhera saa 9 z'igicamunsi ku isaha ya Kigali, ikipe ya Tunisia yahuye na Sudani y'Epfo. Aya makipe yatangiye kubana ku buryo uduce tubiri twa mbere twarangiye banganya amanota 40-40, ari nako umutoza w'ikipe ya Sudani y'Epfo, Luor Deng, abwira abakinnyi be ko badakwiye kugira ubwoba imbere y'igihangange Tunisia, ndetse ko bafite ubushobozi bwo kwihangamura nk'uko Dawudi yatsinsiye Goliyati. Mu gace ka gatatu ndetse na ka kane, ikipe ya Tunisia yerekanye ko ari inkazi, cyane cyane ko ari nayo ifite igikombe cya Afrobasket giheruka. Umukino urangira itsinze Sudani y'Epfo amanota 80-65. Mu mukino wundi watangiye isaa 12 z'umugoroba, ikipe ya Cape Verde yakuyemo Uganda yitsinze amanota 79-71. Cape Verde ishimangira ko kuba yararangije iyo itsinda rya mbere bitari impanuka. Ku wa gatatu w'iki cyumweru, mu yindi mikino ibiri ya kimwe cya kane kirangiza, ikipe y'igihugu ya Senegal yakuyemo Angola yitsinze amanota 79-78. Cote d'Ivoire nayo isezerera Guinea nyuma yo kuyitsinda amanota 98-50. Kuri wa gatanu hateganyijwe akaruhuko. Imikino ya kimwe cya kabiri kirangiza muri irushanwa rya Afrobasket iteganyijwe kuri wa gatandatu, aho Senegal izakina na Cote d'Ivoire guhera isaa 9 z'icamunsi, hanyuma isaa 12 z'umugoroba Tunisia ikazacakirana n'ikipe y'igihugu ya Cape Verde. Mu gusoza, duterera akajisho mu mupira w'amaguru, aho ikipe y'igihugu y'u Rwanda Amavubi kuwa gatatu yatsinzwe n'ikipe y'igihugu ya Mali igitego kimwe ku busa mu mujyi wa Agadir muri Maroc. Icyo gitego cyabonetse ku munota 19 w'igice cya mbere gitsinzwe na Adama Traore. Muri uyu mukino kandi, ikipe y'igihugu ya Mali yabonye penaliti umunyezamu w'Amavubi Emery ivuye kure ayikuramo. Uyu mukino ni umwitsinda rya gatanu mu majonjoro mu matsinda hagamijwe gushaka amatike yo guhagararira Afurika mu gikombe cy'isi muri Qatar umwaka utaha. Kuri wa kane muri iryo tsinda rya gatanu, Kenya yanganyije na Uganda ubusa ku busa I Nairobi. Kuri iki cyumweru kuri stade ya Kigali I Nyamirambo, abasore b'Amavubi bazajya mu mitsina Harambee Stars ya Kenya mu mukino w'umunsi wa kabiri w'aya majonjoro mu matsinda. Yari Claude Munyandinda I Kigali.
Iwanyu mu ntara. Hanyu mu ntara.
Ni kiganiro kibashikiriza makuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania, mu Rwanda, muri Uganda no muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo.
Hanyu mu ntara.
Na kajyo Ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherereye ku gatumba mu ikambi kugira yagira abandi uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose.
Hanyu mu ntara. Ni cyanyu.
Tuyagire mwisanzuye ku Ijwi rya Amerika. Ni kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu, kuviza indwi gushikiza indwi n'igice z'umutaga.
Iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara.
Nshuti zacu, naha aya makuru ahumurije, mukomeze mugubwe neza na gahunda za radio yanyu Ijwi rya Amerika. Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Maze rero mugira umunsi mwiza, umunsi w'amahoro, murakarama.
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.